Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye, mwabonye gutandukana. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi, metero 25, 31 na 41. Mu Burundi nyine, Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge SVR yatangiye kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu canke uwundi mu gihugu cose turashikana nk'abantu bashika 111.
Pierre Claver Ndayicariye ni president wa SVR. Ejo kuwa gatatu, u Rwanda rwijije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Abarundi batahuka bava mu buhungiro muri Tanzania baragenda biyongera, naho muri Sudani intambara imaze kwirukana mu byabo abaturage barenga 3 million. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Sudani intambara imaze gukura mu ngo zabo abantu barenga 3 million, barimo 170,000 bahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Ni umuryango w'abibumbye ubitangaza. Fidel Niyongabo.
Abantu barenga 2,400,000 barahungiye mu bibanza bitekanye kurushiriza hagati mu gihugu, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira. Abandi bagera ku 178,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Igihugu Misiri nicyo cyakiye igitegeko kinini cy'abo bantu bahunze. Nukuvuga barenga 255,500 gikurikirwa n'igihugu cha Chad n'abarenga 238,000, hagakurikira Sudani yo mu manuko n'abarenga 160,608, abarenga 62,000 bahungiye muri Ethiopia, abarenga 16,700 muri Central Africa, mu gihe abagera ku 3,000 bahungiye muri Libya, abarenga ibice 72% by'abavuye mu byabo baturuka ku mugwa mukuru Khartoum, mu gihe abagera ku bice 9% bava mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Haitman Mohamed Ibrahim mu kwezi guheze yatangaje ko ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyongoye kuri leta yahitanye abantu barenga 300,000, ikomeretsa abandi barenga 600,000. Yamara abaganga n'abaharanira agateka ka muntu bavuga ko igitigiri nyakuri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza. Ingwano muri Sudani yarageramiye icizere cyari kihari cyo kugarukana ikiringo mfata kibanza cyari gushikana igihugu kuri demokrasi.
Muri Kenya abaturage bari mu myigaragambyo ejo bahanganye n'abapolisi babatera amabuye baramagana izamuka ry'imisoro. Fidel Niyonga barakomeza.
Abapolisi barashe imyuki babaza mu maso kugira abashwiragiza bari mu myerekano ku mugwa mukuru Nairobi, isagara kirimwo kivuko cha Mombasa no mu bindi bisagara bitari bike. Umuvugizi wa Raila Odinga yatangaje ko byari bitegekanijwe ko ashikiriza ijambo abamushigikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Odinga yarayoboye imyerekano itari mike mu ntango z'uyu mwaka yari igenewe kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'ivyo avuga ko ari amahinyu yabaye mu matora aheruka kuba muri Kenya. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi kwabereye ku ibarabara rikuru rihuza umugwa mukuru Nairobi n'ikibuga c'indege mpuzamakungu. Abantu batari munsi ya 6 barishwe ku munsi wa 5 w'indwi irangiye mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'amatagisi riri mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha yatewe ku igikumu na President William Ruto mu kwezi kurangiye. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko iduzwa ry'ayo matagisi bizokongereza ububabare bw'abanyakenya, mu gihe benshi muri bo basanzwe bageramiwe n'ibiciro by'ibintu ngendegwa ko biri hejuru.
Tuve muri Kenya tujye muri Afrika y'Epfo, aho abantu batatu bitwaje imbunda binjiye mu rugo kuwa 2 nijoro barasa abari bahari bahitana 6, bakomeretsa abandi 4. Oriane Tangishaka.
Kugeza ubu abakekwa ntibarafatwa, ariko igipolisi kimenyesha ko igikorwa cyo kubahiga cyatanguye. Igipolisi kimenyesha ko abagabo 5 n'umugore umwe bishwe mu iraswa ryabaye ku munsi wa 2, hongera hakomereka uwundi mukenyezi umwe. Umuvugizi w'igipolisi Colonel Priscilla Naidu yavuze ati amakuru dufise nuko abagabo 3 batazwi binjiye mu rugo bararasa ku bantu bari mu rupango canke ku nzu iri hafi yaho. Yongera ati abakenyezi 2 bararasiwe ku rugi rwinjira urupangu, umwe muri bo urusasu ruramufata uwundi arakomereka. Igipolisi kivuga kandi ko icatumye abo bantu baraswa ntikiramenyekana. Igihugu cya Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bigigwamo ubwicanyi cyane ku isi. abantu bashika ku 2629 barishwe barashwe mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka nk'uko ivyegeranyo vya leta bivyerekana. Ivyo bisigura ko hicwa urugero rw'abantu 30 buri munsi. Hamaze imisi habe ibitero vyiraswa ry'abantu ku bwinshi muri Afrika y'Epfo, harimwo bitatu vyabaye mbere y'ico kibaye kuri uyu wa kabiri. Mu bindi bitero biherutse kuba mu kwezi kwa mbere, abantu 8 bararashwe bikomeye aho bari bari mu rubanza rwo kwigina umunsi w'amavuko mu ntara ya Cape mu buseruko. Ikindi gitero cagizwe mu kwezi kwa kane cyahitanye abantu 10 baturuka mu muryango umwe, muri bo harimwo umwana kiri muto. Ahandi naho igitero cyagizwe mu kwezi guheze mu kibanza cy'uburaro bw'abagabo, abantu 8 barahasize ubuzima, hararaswa n'abandi batari bake.
Ijwi rya Amerika, inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubutabarane wa OTAN yaraye irangiye i Vilnius, umurwa mukuru wa Lituania, yashyizeho inama y'abareshya mu rwego rwo hejuru hagati ya OTAN na Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, Jens Stoltenberg, yatangaje afunguriye inama yitwa NATO Ukraine Council mu Cyongereza, ko ari urwego Ukraine n'ibihugu bigize OTAN bazajya bahuriramo mu buringanire. Bazajya bungurana inama igihe habaye ikibazo cy'umutekano kandi bafatira ibyemezo hamwe. Ati, Ukraine igeze ku irembo rya OTAN neza neza kurusha mbere. Mu bihe byashize, Hongriya yamye itambamira umugambi w'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati ya OTAN na Ukraine. Ubu noneho nta gihugu kizabishobora. Stoltenberg yasobanuye ko ari we bwite na President Volodymyr Zelensky bazajya bitumiriza inama nta wundi banyuzeho. Ati, iki ni gishyashya, ni intambwe ikomeye ya politiki yo koroshya gufata ibyemezo. Uburusiya bwari bufitanye na OTAN bene uyu mubano NATO Russia Council warahagaze Uburusiya bumaze kwigarurira intara ya Crimea muri Ukraine mu 2014. Bumaze gushoza indi ntambara kuri Ukraine mu mwaka ushize, noneho OTAN yafashe icyemezo ko idashobora gukomeza gukorana n'Uburusiya, isesa iyi nama NATO Russia Council. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, YouTube, Instagram na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Mu Burundi, Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge Sever mu magambo ahinnye y'Igifaransa yatangiye kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972 bahishe cyangwa banga ko bagenzi babo badasangiye ubwoko bicwa. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Umukuru w'umurwi Sever yashimye gutangurira icyo gikorwa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Pierre Claver Ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu igenga umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. N'ingingo ivuga ko Abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe n'ubwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi imyidondoro yabo igashyirwa habona, bafatwa nk'inkingi z'ubuntu. Pierre Claver Ndayicariye avuga ko n'abarokowe bifuje ko babagiriye neza bamenyekana. Kubwiwe ntaho bitaniye no gukiza canke gukingira ihugu. Inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyeshamakuru Itigiri byamaze kumenyekana.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu cankundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika 111.
Bamwe mu barokotse mu bwicanyi bw'1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo Maître Fabien Segatwa, igicocora akaba n'inararibonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu Burundi no ku mugabane wa Afrika bari batumiwe. Arafise uyu munsi yakesha Musenyeri Joachim Ruhuna yahuza twa radiyoseze nkuru ya Gitega hagati na hagati mu Burundi. Ubu mu 1996 yishwe n'inyeshyamba. Ubundi akesha ubuzima ni Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahoze yatwa radiyoseze nkuru ya Bujumbura aherutse gukukuruka. Yabashingiye nta ikomeye.
Abantu bihebeye Imana bagendera ijambo ry'Imana baratandukanye n'abandi mu buzima. Ntawe uvuga yuko nyakubahwa nyakugendera Musenyeri Ruhuna canke nyakubahwa Ngoyagoye yabigize ngo nuko hari ikintu do plus azoronga iwanje. Iseminari nkuru y'i Bujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu ico yemeje ashobora kugikora.
Undi yashingiwe ntahe ni Padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira abahutu. Padiri Firmin Nahayo arimo yatabaye ubakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashure.
Icya mbere cyari mutumye Padiri Karoli Gahebe bitumwe n'umutima ugukunda Imana no gukunda abantu. Kenshi yarakingiye jewe Nahayo Firmato yarokoka ndahanga mukomera amashyi basaba. Abasi baramaramara njya mu bana ndarera abantu byaratugoye uwo mwaka igihugu cyari cyahiye ndahitiza.
Gervais Nibigira cegera c'umukuru w'ishirahamwe RCPL yahani agateka kakiremwa muntu akaba no bubacitse ku icumu bwicanyi bwa 93 bwibasiye abatutsi arashimishwa n'intambwe mu rwise verteye gusa asanga hakiraga haze.
Byaye byiza yuko habaho kwerekana abo bantu ari ico bafasha kugira ngo barokore ubuzima kubwo nuko yikoze mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye bwicanyi ku bantu b'ubwoko bumwe cyane cyane bw'abatutsi ariko kwemeza yuko hapfuye abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'abarundi mu gihe uwo mugwi uhengamiye ku mugwi umwe w'abarundi.
Ndayicariye mutu mu rwise vere yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri yazitonderwa bitewe nuko hari abantu bakijije abandi mu duce tumwe tumwe bageze ahandi bakiha inkumbi.
Uwakijije abandi tumwe akiza babiri bukeye yica batanu, sumwe akiza cumi bukeye yica 50. Twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba bashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi gahera kandi baracariho.
Umunyamategeko Segatwa nawe yibukije ko Musenyeri Ruhuna kugera umunsi yicwa ikigo ciwe cari ubuhungiro n'amakiriro kuri bose.
Nukuri ibyo mvuze gusa ibyo mu 72 mugabo murengera abandi gihe ari Musenyeri Gitega aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa Musenyeri Ruhuna hama ari ahantu hahungirwa n'abantu bagowe batafisiyo baja kwa Musenyeri Ruhuna.
Urutonde rw'abitangiye abandi mu rwise vert nturarusohora kugira ruje habona buri wese arubone. Ruracyerekeye kandi gusa urwimo rw'igihumbi kimwe 1972. Ijwi rya Amerika ryamara kumenya bamwe bamwe mu bakiriho rizobaganiriza kugera ubu igihugu ntacyo giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu Burundi. No ku munsi mukuru wo kwikukira aho atangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo. N'itegeko rya Sever ntacyo rivuga ku bijanye n'ingororano. Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwi Sever wasabye inama nshinga amateka na nkenguza amateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Mu nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hataragera ku bwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi bwitweho nyabwoko, asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri ibikomere byakahise zishobora kuba nyinshi. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Tujye mu Rwanda. Urwanda rwari rwijije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Kimwe no ku mugabane hose, narwo rufite ikibazo cy'akayabo k'imari rutakaza iba yabonetse mu buryo bwa ruswa ikajyanwa kubitswa mu bihugu bikomeye. Asumutakaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Urwego rw'umuvunyi ari rwo rufite mu nshingano guhangana n'ikibazo cya ruswa, rwifatanyije n'abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugera ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Muvunyi mukuru Nirere Madeleine yatangaje ko mu Rwanda hagaragara abakora ruswa, yerekana n'aho ayo mafaranga akurwa.
Ayo mafaranga cyangwa ava mu bikorwa navuga bitemewe aturuka cyane cyane ku bikorwa bijyanye na iterabwoba, ahantu hari umutekano mukeya, cyangwa no kuri ruswa nyirizina no mu masoko ya Leta. Usanga kenshi uko bazi ko aturutse ku byaha nyine ajya nko guhishwa nko kuyahisha mu bikorwa hanze, aho bavuga bati hariya ntawe uzadukurikirana cyangwa agura imitungo hanze.
Amazina y'abantu baba barafatiwe muri ibyo bikorwa ndetse n'umubare w'amafaranga yaba yarabikijwe hanze umuvunyi mukuru yashyize ahagaragara. Bwana Bizimana Patrick ukuriye ishami rishinzwe kurwanya ruswa ku rwego rw'umuvunyi yagaragaje ko ibikorwa by'abayobozi ba Afurika basahura ibihugu byabo biri mu bikenesha uyu mugabane.
Impamvu ikeneye ni kubera ruswa, kuko turebye umutungo kamere Afurika ifite, iyo turebye ibibazo bitandukanye biri navuga muri Afurika biterwa na ruswa, ariko ruswa nayo ikaterwa n'ubuyobozi. Birumvikana biriya bihugu byateye imbere bikoresha Afrika ariko kuba bakoresha Afrika bagendera ku ntege nke twebwe dufite.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwakozwe mu mwaka w'2022 ku byuho bya ruswa biri mu nzego z'ibanze bugaragaza ko abaturage bishimira serivisi bahabwa bari ku kigero kingana na 76.1%. Serivisi z'ubutaka n'imiturire nizo ziri hasi ku kigero cya 66%. Abayobozi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu anaho habarizwa inzego z'ibanze bakayemeza ko imvugo umuturage ku isonga ikiri mu magambo gusa. Semwaga Angelo, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe ubugenzuzi bw'inzego z'ibanze,
ntabwo imvugo y'umuturage ku isonga iraba ingiro. Nitumara kuyigira ingiro, buri muntu wese akumva yuko turi abakozi b'abariya abaturage, ibibazo bizakemuka. Mwicare mutekereze uburyo abaturage bari bubyumvemo neza.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, kuko abayobozi b'uwo muryango bagiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku rwego rwa Afurika wabereye Arusha muri Tanzania. Gusa uyu muryango wari uherutse gusohora icyegeranyo mu mpera z'umwaka ushize ku gipimo cya ruswa mu Rwanda. Uyu muryango wagaragaje ko amafaranga yatanzwe nka ruswa ngo umuntu abone serivisi yiyongereye aho agera kuri miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'2022, mu gihe muri 2021 yari miliyoni 14, naho muri 2022 aba miliyoni 19. Ikindi cyagaragaye ni uko abakora ruswa ari abantu binjiza guhera ku mafaranga 31,000 ku kwezi, bikaba bivuze ko abakene aribo bakora ruswa ngo bahabwe serivisi bityo bakadindira mu iterambere. Muvunyi mukuru yatangaje ko ibihugu bya Afurika bitakaza buri mwaka miliyari 88.6 y'amadolari y'Amerika mu bikorwa bifite isano na ruswa. Gusa nta mwihariko w'ingero uyu muyobozi yagaragaje ureba u Rwanda.
Ku bijyanye n'u Rwanda, iteko rya 2018 ryo kurwanya ruswa byagaragaje yuko mu byaha bya ruswa harimo kudashobora gusobanura inkomoko y'umutungo. Iyo udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo ufite, bihita bibarwa nk'icyaha cya ruswa. Y'amafaranga ushobora kuba wabonye mu buryo butemewe cyangwa wavanye muri ruswa azagaruzwa kimwe n'ibyo yakomotse. Nimba ari inzu waguze niyo wayigura hanze bikamenyekana, icyo gihe iragaruzwa. Umutungo wamenyekana ko uri hanze, umutungo urafatiwe ukagaruzwa. Harimo nk'ibibazo byagiye biba nk'amafaranga agiye yibwa ari z'ubukomuruse z'abanyeshuri amafaranga mu mabanki akagenda garuka.
Muri 2016 impapuro zigaragaza amabanga y'imitungo y'abantu bakomeye ku isi yiswe Panama Papers yagaragaje ko hari abantu begereye Perezida Paul Kagame bigwije imitungo ikabikwa mu mahanga. Muri abo harimo General Manuel Ndahiro wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano w'umukuru w'igihugu n'umunyemari hatari Sekoko. Igihe Leta y'u Rwanda yamaganye ibyatangajwe muri izo mpapuro zakozweho ubushakashatsi n'abanyamakuru hirya no hino ku isi, amasezerano yo gukumira ruswa ku mugabane wa Afurika yashyizweho mu mwaka w'2003. Mu mwaka w'2017 hemezwa ko buri tariki ya 11 y'ukwezi kwa 7 hazajya hizihizwa umunsi wo kurwanya ruswa ku mugabane wa Afurika. U Rwanda rwawizihije kuri wa gatatu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Abanyamategeko baregera indishyi mu rubanza rwa Yves Kamuronsi bihana umucamanza mu rukiko rukuru, ntibashaka ko ababuranisha. Eric Bagiruwubusa aratubwira impamvu.
Umucamanza akinjira mu cyumba cy'iburanisha, umugore wa nyakwigendera Fabien Twagiramungu akamukubita amaso, yahise agira impungenge ku butabera buboneye bwazatangwa muri uru rubanza nk'uko abanyamategeko bunganira baregera indishyi babibwiye umucamanza. Ni Madamu Sauda Murererehe, umucamanza mu rukiko rukuru. Ni urubanza rw'ubujurire ku rupfu rwa Fabien Twagiramungu wapfuye agonzwe na Yves Kamurosi mu mwaka ushize w'2022 hano i Kigali. Abanyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu na mugenzi we Milton Nkuba Munyandatwa basabye umucamanza ko yakwibwiriza akivana mu rubanza. Bavuze ko ari urubanza rurerure mu bihe bitandukanye rwavuzwemo byinshi kandi rukavugwamo benshi. Umucamanza yabasabye ko bareka icyo yise ubwira mu rukiko bakavuga mu mazina abo bavuzwe muri dosiye ya Kamuronsi. Ku isonga bibukije umucamanza Murerereho wo mu rukiko rukuru ko afitanye ubucuti bwihariye na Madamu Françoise Mushimiyimana ukorera ku rwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Kuba uwo mushinjacyaha ari we wateguye dosiye babonamo kubagama, bagasanga uyu mucamanza adashobora kuyiburanisha. Madamu Murererehe yavuze ko yahawe n'umuyobozi we kuyobora iburanisha, bityo ko icyo bumva kibabangamiye bakigaragaza bishingiye ku ngingo z'amategeko. Batazuyaje, abanyamategeko bahise bihana umucamanza. Yategetse ko bagenda bakandika isobanura mpamvu z'ubwihane, bakazazishyikiriza urukiko rukazisuzuma rukazifataho umwanzuro. Abunganira uruhande ruregera indishyi basobanura ijwi rya Amerika izo mpamvu nyamukuru badashaka umucamanza Murererehe. Basobanura ko umushinjacyaha yagombye kuba yarafashe iya mbere mu kujurira dosiye yaregeye, ariko ahitamo kuyirenzaho uruho rw'amazi. Bavuga ko uyu mucamanza yakoraga ubukwe umushinjacyaha bashyira mu majwi ariwe wari wamwambariye amuhagarariye azwi nka Marene we. Hari amafoto agaragaza abo bagore bombi, amwe biboneka ko bari basohokeye ku mazi, andi agaragara ko bari mu bukwe. Ni amafoto ijwi rya Amerika itabashije kugenzura umwimerere wayo. Aba banyamategeko bavuga kandi ko Kamuronsi uregwa kwica agonze Twagiramungu avuka mu gace kamwe na Egide Nkuranga wahoze akuriye umuryango Ibuka. Ni mu gihe Nkuranga ari umugabo wa Mushimiyimana, umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2022 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Fabien Twagiramungu. Abamwunganiye ku rwego rwa mbere bavuga ko Kamuronsi yamugongeye ikaguguha, hazwi nko kwandengeye yabigambiriye. Bavuga ko ubwo Twagiramungu yaravuye muri siporo Kamuronsi yamugongesheje imodoka, arangije yinjiza mu gipangu vuba na bwangu, asaba umukozi ko ayoza akayihanaguraho amaraso. Abunganira uruhande rwa Kamuronsi nabo bakavuga ko yamugonze kubw'impanuka. Bashimangira ko yari yaraye mu kabari, ashobore kuba yarabitewe n'ubusinzi. Uruhande bahanganye rukavuga ko muri icyo gihe utubari tutari twemerewe gukora amasaha 24 kuri 24. Bakavuga ko aho yamugongeye hari za kamera zo ku muhanda zifashishwa mu kurinda umutekano, gusa ngo ababishinzwe banze kwerekana video igaragaza uko byagenze. Ikindi bashingiraho icyo bita akagambane mu rupfu rwa Twagiramungu, bavuga ko yari umugabo wari ufite kompanyi zitsindira amasoko akomeye ya leta. Bakavuga ko abanyamigabane be babaye aba mbere mu kwishyurira uregwa ikiguzi cy'abanyamategeko bamwunganira mu mugambi wo kuyobya uburari ku byabaye. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru, umwe mu bamenyerewe mu manza zikomeye, ari mu batangiranye n'uru rubanza. Gusa kugeza ubu ntacyunganira uyu muryango, yasobanurira ijwi rya Amerika uko byamugendekeye.
Ese habaye nk'ikintu cy'iterabwoba so bagashaka no kurikoraho kuri Maitre Buhuru? Hari andi magambo bavugaga ngo kubera ko bamwishyizemo Maitre Buhuru bashobora kuzamwimukira bakamwica, bakaba bamugira nka Twagiramungu Fabiani, bakazamo n'ibintu by'amarangamutima. Mbese bisa nk'aho bashaka kugaragaza ko Maitre Buhuru yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa Twagiramungu. Yaravuze bati Maitre Buhuru atazajya kugira n'ibibazo, reka tumuvane muri uru rubanza.
Twagiramungu wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu rwego rwa dogitora mu bidukikije, yari afite n'akabari gakomeye Two Shot Club mu mujyi wa Kigali. Bamwe batekereza ko iyo mitungo ye yaba yaramubereye intandaro yo kubura ubuzima. Hari abagabo batatu bakunze gushyirwa mu majwi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko baba bari inyuma y'icy'uruhande rwa Twagiramungu rwita ubugambanyi ku rupfu rwe. Umugore wa nyakwigendera Madamu Vivine Ugwera avuga ko bose uko ari batatu bari bafitanye umubano wihariye n'umugabo we, na cyane ko bari bafitanye imigabane mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubundi bushabitsi. Madamu Wera atubwiye ko babiri muri abo bagabo bari barabyaye muri batisima abana ba nyakwigendera. Magingo aya iyo miryango yasangiraga kabisi n'agahira reba na ingwe, inzira zabyaye amahari n'ibikorwa byabahuzaga buri ruhande rukwarwo. Kamuronsi uregwa kwica agonze Twagiramungu, umugore wa nyakwigendera avuga ko mu bundi buzima ntaho yari amuzi. Mu magambo yati nkurikije uko nabyumvise yaba yarakoreshejwe mu kunyicira umugabo. Mu mpera z'umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanaguyeho Kamuronsi icyaha cyo kudatabara umuntu uri mu kaga, rwamuhamije icyaha cyo gusibanganya ibimenyetso, rumukatira igihano cy'igifungo gisubitse cy'imyaka 2 no gutanga ihazabu y'amafaranga 500,000. Bagira ubusa, ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Imibare y'impunzi zitahuka ku bushake bwazo zivuye mu gihugu cya Tanzania wariyongereye muri ibi byumweru bitatu bishize. James Jovin arabikurikirana.
Mu makuru dukura mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi muri komine Kibondo, kuri uyu wa gatatu hatahutse impunzi 375 zari zimaze hafi imyaka 6 mu nkambi ya Nduta. Izo mpunzi zizoshikira mu ntara ya Makamba, Ruyigi, Rutana na Ngozi. Mu kwezi kwa gatatu, kwa kane n'ukwa gatanu, ibitigiri by'abataha bavuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu byaragabanutse cyane gushika ku bantu hafi 65 batahukanwa urindwi. Kuva kwezi kwa gatandatu bitigira ibyo bataha ku bushake byariyongeye cyane naho bavuga ko ibibazo byabo bitarakemuka benshi mu mpunzi zavuganye n'ibyo bya Amerika zemeza ko igituma bataha atari uko biyumvamwo amahoro gusa amabi bakoregwa no kutaronswa imfashanyo zikwiye ari nayo mpamvu ituma benshi biyemeza gutaha
ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa eka nukuri na kamara mazi basigaye baduhana ibibazo nico gituma je nimisemo kugira nte gutaha nashimye kuvuga teka mpitemo nyene mniyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane
cyo ico tuma nta amugihugu cyanyibarutse aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe sinkuko tugomba cyambere na mbere nubanda kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turade nk'ifungurwa turyo ico dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse nyuma y'inkambi bashya badufata rero ibyo bintu kwashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene
rero abantu bigakomera bagira ingorane ku mutima natwe iyo twaje tuva ingorane twahunze ntizirava mu nzira kuko icyo twahunze n'idushaha kiracariho
iheruka kongera amafaranga itanga ku mpunzi zihunguka kugera ku madolari 200 kuri buri muntu uwo mugambi nawo warashimishije zimwe mu mpunzi zitahuka kujya gutangura ubuzima bushasha mu gihugu cy'amavuko gusa abariko barataka ubushake bwabo basaba leta y'u Burundi nyabura kubahiriza agateka kazi na muntu no gucungera umutekano bikwiye hanyuma ikiyegereza impunzi no kuziha umutahe wabafasha mu buzima bushasha
icyambere nk'intwaro y'u Burundi yo kora yo kwiyegereza umuntu ahungutse ikamuha umutahe nk'impunzi kandi no nk'umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanye nti nazambonera kuri ntizi mujyagagure tukasaba ko imbonera kuri zitosura kuba mu gihugu hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere bijya vya centre by'amatongo byose bigahera mu Burundi n'amaharozo yo cimbatara mu Burundi nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi cyo twahunze ataco kiragira kirahera ndabona kumenga ni hatari aho leta yoba yanani ya Evariste izirafata ibwiriza abantu ko bazabarabana neza n'abahungutse kugira ngo turabe ko twofashanye kurondera amahoro na hatari ariho nakundi kubera ugume muri Tanzania Tanzania ntidukene ntabwo ni leta yanani y'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato
leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi minsi yose bamagarira impunzi gutaha yitwaza ko amahoro yabonetse hafi buri kwezi mu nkambi za Ndutana Nyarugusu harakogwa inama zitandukanye zo guhemiriza impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cy'amavuko uyu ni Sudi Makibasi umuyobozi yashinzwe impunzi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania
nawashukuru sana kwa mwitikio wenu
ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu
endeleeni kujiandikisha kwa kasi
nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu
kugira mushobore gusubira muhiri wanyu mwubake igihugu cyanyu
ibiharuro bya nyuma byatanzwe na seri mu mpera z'ukwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zishika ku 145,000 bose hamwe nabo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika
Ijira hili ya niko mada. Niti mwenye jira riku. Hawa nye mwenye na mwenye mbizira. Muna hawa nye mitu.
Ngoje, wendu wibuku.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukoni wajenda mimi ozora nga sabo.
Ari kabira simu humuru kamano. Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa raneza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Ngoweki? Nukumga kwa mwiliwe se mwuri tukwebge. Yajini imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijete. Kombo taksi yaji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolence Agrola.
Chuti muduteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.